na imvuri torejuru kino guno musi abarorezi bari baje baruzura ikibuga cy'umupira w'amaguru kitiriwe ingoma kiri mu gisagara cya Gitega. Abarorezi b'abarundi bari bicayemo imigwi ibiri, bamwe bari bashyigikiye umugwi w'igihugu cya Tanzania, abandi bashyigikira umugwi w'igihugu cya Somalia. Urukino rurangiye Yusuf Mosi ajejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yagize icyo avuga ku rukino rwo kuranga izi nkino za CECAFA.
Babona kubera yuko bamaze imyaka itari mike bitegura kugira ngo bashobore gushika ku ntambwe nk'iyi mubona. Uyu mugambi wawe utangiye kuva mu mwaka wa 2012 n'abana batoya cyane bagifite imyaka 10, mugabo murabona yuko ubu ari abana batanguye kumira akabuye k'abagabo. Ni ukuvuga rero mu myaka iza ekipe ya Tanzania bazaba bafite umugwi mwiza. Icyo twashoboye gukuramwo ni uko nuko mubizi izi nkino ziri mu myiteguro y'inkino zo gukuranamwo kugira ngo dushobore kuronka imigwi ibiri izoserukira umugabane wa CECAFA mu nkino z'igikombe cya Afurika z'abana batarenza mu myaka 17 mu mwaka uza. Rero muri rusange inkino nka zose zagenze neza cyane, kuko urukino rwa nyuma mwabonye rwari ruteye igomwe cyane, kandi turibaza yuko bizonatuma dushobora kuronka ingoga zo gutegura izindi nkino.
Byabaye ubwa mbere inkino mpuzamahanga ibera hagati mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega bavuga ko baryohewe kubona n'urukino rurangiza igano rya CECAFA rubera mu ntara ya Gitega. Haba dandaza bo mu ntara ya Gitega, abakinnyi basanzwe bakinira muri iyo ntara, ugwaruka bo muri iyo ntara hagati mu gihugu cy'u Burundi, bose baremeza ko izo nkino zagize icyo zibasigira.
Amahoteli yacu cyatera imbere, kagara cyacu kikaboneka yuko se ibintu byinshi cyane, kandi gifite stade nziza kanamenyekana no mu makuru ngo kubera haza abantu bakuru bakuru batanduka, abadandaza bato bato bakironkera utuntu bosora mu bantu bakaronka karaso ku uyu munsi. Ibintu nk'ibyo n'amaresitora yararonka abakiriya. Abarongozi b'intara nababwira yuko, kandi tubasaba yuko bokwama badusabira inkino nk'izi, kubera ziradufasha yuko tumenya abantu abakinnyi benshi cyane, mbese n'intara yacu igatera imbere ku bashyitsi gumironka.
Akamaro ruba zaranzaniye ni kenshi. Kumirimo naraboneye amatala y'amakipe yajyava mu bindi bihugu. Yego, naraboneye ukuntu bakina. Yego, ndabona ko hari akarusho amakondisiyo fizike, amantrenema bagira, ukabona ko ari akandi kantu basumbije ekipe zino mu Burundi, n'ukuntu babafashe n'ukuntu babitaho.
Nukuri zino nkino twazibonye neza cyane, zari nkino zitunganijwe neza rwose, inkino ziryoshye cyane, ukuntu babyitwayemo byari ibintu bishemeye rwose. Bijyanye n'iterambere, abajene benshi barashoboye kuba angaje muri ibi bintu, barafasha barangira byakunze ko baronka n'ay'agasabuni, barafashijwe rwose. Tubona yuko nukuri iki kibuga kidufitiye akamaro gakomeye cyane.
Ahmed Ahmed arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF, yashimiye Reverend Ndikuri yarongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB kukuntu iryo higanwa ryatunganijwe. Mu kumushimira, yamuha igikombe cy'iteka cavuye mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF. Igikombe cya CECAFA by'abana bari munsi y'imyaka 17 cy'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na 2018 cyarangiye ku ntsinzi ya Tanzania ikurikirwa n'igihugu cya Somalia mu rukino rwo kurondera ikipe ya gatatu gwabera ingozi. Ku munsi wa gatandatu, Kenya yatsinze Ubuganda ibitsindo 4-1. Iyo ntsinzi yacishije Kenya ku kibanza cya gatatu, Ubuganda butanga ikibanza cya kane. Naho igihugu cy'u Burundi cyatunganije izo nkino cyatashye bugica, kuko casezere iganwa mu ikurana mu jya mbere. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana, ku bw'ijwi rya Amerika.